Yeni Radyo Üzülü Amerika. Radyo Üzülü Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na mirongo 22. Mu Rwanda aho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Kwiyo nshuti mwese muduteze amatwi ni Fidele Niyongabo abaramutse bayikaze mu makuru y'aka kanya. Abanyarwanda 28 barokotse jenoside yakorewe abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'u Buraya na Amerika basaba leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira.
Ndashobora kuvuga tese ibyo ngibyo muri itatsa muragira gute abarescape icyo turajishinga twabuze twabujijwe n'ukubaho. Nicyo kibazo twagize muri 94.
Uyo ni Filipo Basabose umucikacumu akaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada. Ku rundi ruhande ishyirahamwe ibuka ryo rivuga ko Aimable Karasira akwiye gukurikiranwa ku byaha yagirizwa.
Yakurikiranaho ni ibintu yakoze ku buryo bweruye abikorera ku mugaragaro abantu bose n'aba bavuga bandika barabizi ntabwo bakwiye kuba bahindukira ngo bavuge ngo bafite impungenge ku ifungwa rya Karasira n'ifungwa ryakurikije amategeko.
Naftali ayishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka. Muri Marie Colonel Assimi Goita yimitswe ku mugaragaro mu mabanga ya Perezida wa Repubulika w'imfatakibanza. Uganda yasubijeho ingingo zaguma mu rugo zigenewe guhangana n'ikibazo cyo kwiyongera kw'abagwayi ba COVID-19. Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yatangaje uyu munsi kuwa mbere ko igiye gutangura gusubiza iwabo abanyagihugu bahunze igisagara cya Goma inyuma y'uko ikirunga Nyiragongo giciri imiriro. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Marie Colonel Assimi Goita yimitswe ku mugaragaro mu mabanga ya Perezida wa Repubulika w'imfatakibanza. Thomas Kamirindi arabandanya inkuru.
Hashize ibyumweru bibiri Colonel Goita akoze kudeta ya kabiri mu gihe cy'amezi 9. Ku itariki ya 28 y'ukwezi gushize, icyumweru kimwe nyuma ya kudeta ye ya kabiri, urukiko rw'ikirenga rwa Mali rwamwemeje ko ari we mukuru w'igihugu w'inzibacyuho. Uyu munsi yarahiye yambaye imyenda ye ya gisirikari. Yavuze ko agiye gusubiza inzibacyuho mu buryo abaturage babyifuje kandi ko amatora azaba nk'uko byari biteganyijwe. Ibihugu bikomeye, umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'uburengerazuba CEDEAO n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika barimo barotsa igitutu Colonel Goita kugira ngo azubahirize igihe amatora agomba kubera mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha. Afrika yunze ubumwe yabaye ihagaritse Mali by'agateganyo mu banyamuryango bayo. Ubufaransa bwahagaritse by'agateganyo ibikorwa bya gisirikari bwafatanyaga na Mali. Naho intumwa yihariye ya CEDEAO, President Goodluck Jonathan wigeze kuyobora Nigeria, azasubira mu rugendo i Bamako muri iki cyumweru gukomeza ibiganiro na Colonel Goita n'abasirikare be ku kibazo cyo gusubizaho ubutegetsi bwa gisivili muri Mali.
Urakoze Thomas. Uganda yasubijeho ingingo zaguma mu rugo zigenewe guhangana n'ikibazo cyo kwiyongera kw'abagwayi ba COVID-19. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Perezida wa Uganda Yoweri Museveni ejo ku cyumweru yongeye gushyiraho ingamba zaguma mu rugo ashaka gukemura ikibazo cy'ubwiyongere bwa COVID-19. Ingamba nshya zatangiye kubahirizwa guhera kuri uyu wa mbere mu gitondo. Izo zirimo gufunga ibigo byose by'uburezi, harimo ingendo zimwe zibujijwe, gufunga amasoko haremera hanze rimwe mu cyumweru no guhagarika ibitambo bya misa mu nsengero. Perezida Museveni yavuze ko ingamba nshya hafi ya zose zizubahirizwa iminsi 42 mbere y'uko guverinoma yongera kuzisuzuma. Museveni yavuze ko guverinoma yari ifite impungenge ko umubare w'abarwayi wazamutse ushobora kuzarenga ibitanda ibitaro bifite n'umwuka wa oxygene uhari wo gufashisha abarwayi guhumeka. Yasanze rero hakenewe ingamba zihutirwa mu kwita ku buzima bw'abaturage. Uganda yatangaje kugeza ubu hafi abantu 53,000 banduye na 383 bazize COVID-19. Ingamba nshya zishobora kuzabangamira ubukungu bwari busanzwe bujegajega, ubu bwarimo kwisubira biturutse ku ngamba zaguma mu rugo yo mu mwaka ushize.
Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yatangaje no musi wa mbere kugiye gutangura gusubiza iwabo abanyagihugu bahunze igisagara cya Goma inyuma yuko ikirunga Nyiragongo giciri imiriro. Idonido na Eugene Mukankusi.
Iruka ryishye kirunga ryasenya amazu ibihumbi kandi hari ubwoba ko bishobora gufata umujyi wose nkuko guverinoma yabivuze uyu munsi kuwa mbere. Nyuma y'iminsi tuzuye icyumweru ikirunga kiruse bwa mbere hafi yo gufata imbibi z'umujyi ku itariki 22 y'ukwezi gushize kwa gatanu abantu 400,000 bagerageje guhunga ubwo guverinoma yari baburiye ko ikirunga gishobora kongera kuruka cyangwa hagasohoka ibyuka byagira ingaruka ku buzima. Abantu benshi kugeza ubu basubiye Goma. Abagera mu 245,000 baracyari mu mijyi n'imidugudu iri hafi y'uwo mujyi hakurikijwe imibare iheruka y'ishami rya ONU ryita ku bimukira OIM. Guverinoma ya Kongo yavuze ko ishobora gutanga imodoka zo mu bwoko bwa bisi n'amakamyo guhera ejo kuwa kabiri zigafasha abantu gusubira iwabo. Cyakora Minisitiri w'Intebe Jean-Michel Sama Lukonde wasuye Goma uyu munsi yabwiye abanyamakuru ko ahasenywe n'umutingito mu nkengero z'uwo mujyi atazashobora kongera guturwa. Lukonde yagize ati: tugomba gufatira amasomo ku mwaka w'2022 bityo abaturage bacu ntibazongere kuba hafi y'akaga ukundi. Mu itangazo guverinoma yavuze ko abantu basigaye batagira aho bajya ku musaya bitewe n'iruka ry'ikirunga bazacumbikirwa by'agateganyo kandi bakazafashwa kongera kubaka.
Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Ufaransa bwahanishije sosiyete y'igihangange mu buhinga bwa none Google ihadabu y'amadolari miliyoni 268 kubera kwiharira isoko ry'ukwamamaza. Inkuru dushikirizwa na Thomas Kamirindi.
Uru rubanza rwaturutse ku kirego cy'amasosiyete atatu y'itangazamakuru yitwa Newscore, Figaro na Rossel. Avuga ko Google yazibira amayira kandi umutungo wayo munini aruturuka kuyamamaza, ahubwo igakoresha serivisi zayo bwite mu rwego rero rwo kwamamaza ibicuruzwa ku ikoranabuhanga. Ikigo cya Leta y'Ubufaransa gishinzwe kugenzura ipiganwa mu bucuruzi cyatangaje ko Google idahakana ibyo iregwa. Iki kigo na Google bumvikanye ku ihazabu cyayihanishije, bityo Google izishyura vuba nta ngorane bitarinze gukururana mu nkiko. Umuyobozi mukuru w'iki kigo Madame Isabelle Du Silva yatangaje ko ihazabu y'ama-euro miliyoni 220 angana n'amadolari miliyoni 268 atari menshi ku gihangange Google gikize cyane. Ariko ati ni urubanza rw'akataraboneka rwa mbere mu mateka ku kibazo cy'ipiganwa mu rwego rwo kwamamaza ibicuruzwa ku ikoranabuhanga. Ku ruhande rwayo Google yatangaje ko igiye guhindura imikorere yayo kugira ngo idakomeza kwikubira isoko ryo kwamamaza.
Barakoze bagenzi bacu ku makuru yo hirya no hino ku isi baje kudushikiriza muri aka kanya. Radio Ijwi ry'Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Ushobora no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wezi tatu akabona mu radio yacu VOA mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abanyarwanda 28 barokotse genocide y'Abatutsi bari mu bihugu bitandukanye by'u Buraya na Amerika basaba Leta y'u Rwanda kubungabunga umutekano wa Aimable Karasira yapfunzwe n'urwego rw'igihugu rujeje gutohoza ibyaha RIB. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara kuri uyu wa mbere bavuga ko batewe impungenge n'ubuzima bwa Karasira igihe cyose ari mu maboko y'inzego z'umutekano za Leta. Umwe mu bashize umukono kuri iyo baruwa Filippo Basabose umucikacumu akaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Icyo dusaba Leta y'u Rwanda ni uko ubuzima bwa Karasira muri iki gihe yatawe muri yombi ubwabungwabungwa, cyane cyane ko tuzi ko arwaye yarabivuze. Ikindi kandi ngo nta utinya ijoro atinya icyo barihuriyemo. Kizito yarafashwe igihe tugitakamba tutese noneho afatiwe iki? Nta minsi itatu yashize twumva ko yapfiriye muri kasho. Ibi byose rero biri mu gutuma tuvuga tuti ibyo ari byo byose ubuzima bwa Karasira bubungwabungwe uko bukwiye. Umuntu ashobora kuvuga atese ibyo ngibyo muri itatsa muragira gute abarescape icyo turajishinga twabuze twabujijwe ni ukubaho nicyo kibazo twagize muri 94 n'ubu ngubu nta kindi dusaba turasaba kubaho
iyo uvuga ngo abarescape iyi baruwa yashyizweho umukono n'abantu 28 muravugira abarokotse abacitse ku icumu bose cyangwa se muravugira igice kimwe muri bo gishyigikiye Aimable Karasira
nubwo nta manda y'abarokotse dufite bose ntaho bigeze bandika bose ngo bavuge bati nimutuvugire ariko nka bamwe muri bo igihe tubonye umwe muri twe uri mu kibazo no uburenganzira bwacu uko tukivuga nta manda y'uwo ari we wese dukeneye
itangazo mushyize hagaragara rigenewe Leta y'u Rwanda kuki mutandikiye urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB uko ari rwo rwamufashe rukinamufite kugira ngo murusabe kubungabunga ubuzima bwe kubera iki mwahisemo kwandikira Leta y'u Rwanda
abo bamufashe nabo bahagarariye Leta y'u Rwanda ariko ikidutera impungenge cyane cyane ni n'uburyo yafashwe Karasira ajya gufatwa twabonye kampanye yari imaze igihe kuri social media kandi ikorwa n'abantu bari mu butegetsi cyangwa se bari hafi bari mu binyamakuru biri hafi ya Leta ibyo rero byose bituma tuvuga tuti Leta nibungabunge ubuzima bwa Karasira urebye ku condition ze de santé nta mpamvu tubona yo kumugumisha mu munyururu ntaho yenda gutorokera nta bimenyetso yenda gusiba niba ibyo abamutanze bavugaga ari byo koko biri bushyirwe muri dosiye ye nta mabanga afite ibyo yabivugiye ahagaragara ntabwo yenda kubisiba nta mpamvu rero yo kumushyira muri situation ishobora gutera ikibazo ku buzima bwe kandi ashobora kubazwa ibyo abazwa ari hanze
Filipo Basabose umucikacumu ukaba n'umwigisha muri kaminuza muri Canada ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika
ndabashimiye nange
ku ruhande rw'ishyirahamwe ibuka riharanira inyungu z'abarokotse mu Rwanda Naftali Ayishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa wa ibuka yavuze ko umucikacumu ahakana genocide akwiye guhanwa birenze kurusha uwundi wese yobikora yavuganye na Veniste Nshimiyimana
abonye ririya tangazo narisomye nsanga itangazo ridafite ishingiro ridafite ireme kuba abantu bicara abantu ugira utyo ugasanga hari umuntu umaze n'imyaka kuva mu 2000 mbere yaho cyangwa na nyuma yaho gatoya umuntu udaheruka mu gihugu umuntu wahunze hanyuma uyu munsi akaba ashaka gutanga amabwiriza ashaka kuvuga uko ifunga n'ifungura ryagenda asabira uburenganzira umuntu umwe wafunzwe akurikiranweho kuba yarakoze ibyaha yakoreye ku mugaragaro isi yose ikabikurikira birenze kuba ari ibyaha bikorewe mu ruhame ni ibintu Karasira ibyaha yakoze ibyaha akekwaho ibyo akurikiranweho ni ibintu yakoze ku buryo bweruye abikorera ku mugaragaro abantu bose n'aba bavuga bandika barabizi ntabwo bakwiye kuba bahindukira ngo bavuge ngo bafite impungenge ku ifungwa rya Karasira n'ifungwa ryakurikije amategeko mu by'ukuri iyo ugiye kureba kuva icyo gihe imyaka yose ishize muri gereza z'u Rwanda hamaze gucamo imfungwa nyinshi muzi ko hari n'igihe hari mu magereza yose hari imfungwa zirenze 120 izo mfungwa zose uburenganzira bwazo bukubahirizwa uyu munsi ni impamvu ni ikintu kigaragaza yuko hari impamvu yindi biri inyuma w'abantu 28 bicara bakagira impungenge ku ifungwa ry'umuntu umwe kuri abo bandi bose bafunzwe usanga ari ibintu umwe babiri batatu bigahora bigaruka biba bigaragaza ibindi biri inyuma ibindi abantu bahuriyeho nk'itsinda ry'abantu kurenza yuko baba bafite impungenge ku ifungwa ry'umuntu nyirizina cyangwa ku burenganzira bw'umuntu.
Ariko bo baravuga ko bamutabariza nk'umwe muri bo nk'umwe mu bacikacumu kugira ngo ubuzima bwe bubungabungwe, ntabwo bavuga yuko atakurikiranwa mu gihe hari icyaha akekwa ko yarakoze.
Murakoze no kumutabariza, kumutabariza nta shingiro bifite kuko umuntu uwarokotse genocide umunyarwanda nk'abandi, umuntu wese ukekwaho ibyaha hari uburyo abakekwaho ibyaha uko bafatwa uko bakurikiranwa bafunze uburenganzira bafite ni bumwe kuri bose. Nta muntu ukwiye kuba hari umuntu asabira uburenganzira nkaho amusabira uburenganzira burenze ubwa abandi bakoze icyaha kimwe cyangwa abandi bafite n'ibindi byaha. Hari uburenganzira, hari ibireba ibigenerwa, niba ari ubuvuzi nk'uko bavuga umuntu arwaye ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi barokotse genocide yakorewe abatutsi bakoze ibyaha bakabikekwaho bakabikurikiranwaho bagafungwa kimwe n'abandi bose. Ufite uburwayi muri gereza agira uko yitabwaho, ariko ntabwo abantu bakwiye kongeraho kumera nk'abamusabira uburenganzira burenze ubw'abandi cyangwa ko yagira umwihariko udasanzwe. Abakekwaho ibyaha bakwiye kuba bafatwa n'abandi nta mwihariko ubundi ukwiriye.
Nkamwe mu muryango Ibuka iripfobya ryitirirwa abarokotse genocide musanga rituruka kuki?
Murakoze. Icyaha cya genocide gifite ubusobanuro. Genocide yakorewe abatutsi haba mu mategeko, mu mitegurire yayo, byose ni ibintu bisobanutse byanditse. Ariko noneho iyo uvuze ngo uwarokotse genocide we ntakwiye no kuba arindira ibyanditse aha na hariya, ni ibintu byamubayeho akwiye kuba bizi akabivuga uko biri, nta kubica ku ruhande, nta kubipfobya, nta kubiha. Akwiye kuba yumva ari ijwi ryabe bagiye akavuga uko bagiye. Igikwiye kuba cyumvikana uwarokotse genocide yakorewe abatutsi ufata uruhande, ufata icyemezo cyo kuyoba ku buryo bukabije ku rwego rwo kugeraho ahakana agapfobya genocide yakorewe abatutsi igatwara ubuzima bw'abarenze miliyoni, akwiye kuba ahanwa bikurikije amategeko nk'undi wese.
Naftali ahishakiye umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Ibuka, ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Turagushimiye Venus Nshimiyimana kuri iyo nkuru. Tuve mu Rwanda tuze mu Burundi, aho umwe mu migambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi SNL uvuga ko n'inyuma y'amatora y'umwaka w'2020 ubandanya gutotezwa. Uyo mugambwe ariko uvuga ko witeguriye guhiganwa mu matora y'abashingamateka n'abakenguza amateka ategekanijwe mu mwaka w'2025. Mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije agatondwa, mukuru w'umugambwe SNL atangura avuga ukuntu umugambwe wiwe wifashe muri iki gihe inyuma yaho utsindiwe amatora mu mwaka w'2020.
Kumbure ibyo gutsindwa by'amatora byo tubireke kuko nta gutsindwa kwabaye mu matora amajwi yaribwe. Mugabo ibyo tubireke, si byo biduraje shinga. Umugambwe turabandanya gukora ibikorwa byacu nyine nabi nabi kuko turaguragutswa, amaperemanansi yacu aguma yononwa yandi akavumugwa intwaro cyagira ikikora kugira ngo abakora ibyo bahanwe cyangwa babibazwe. Abantu bacu barahihitanwa bagafungwa gasakisaki. Mugabo ibyo nibwo buzima, kubera yuko kumbure demokrasi tutayumva kumwe n'abatwara igihugu.
Abo muvuze ko abo muri amazu yanyu mwebwe mugambwe SNL murabazi murabashikiriza utetse?
kubashikiriza ubutegetsi bonye n'ubwabo bisanzwe kwa mategeko yubatse iyo umuntu asabumure cyane agacuririrwa naho umuntu yoba atari hafi abajejwe intwara abajejwe umutekano bagwirizwa kugira angete bakamenya ingene byageze abikoze bagafatwa bagahanwa mugabo twebwe birakogwa niyo uvuze uti turikeka banaba naba eka ahubwo bavuga bo baca bivugira ibindi by'ukwerekana yuko umenga nta ngorane zihari bikerekana yuko mu by'ukuri ababikora baba babazi n'urwo rwaruka rwabo barukingira ikibaba hanyuma uretse n'ibyo hariho n'abagiye bafungwa no guhakarorero hariho nk'abantu bapfunzwe i Nyabiraba umwaka wa 2019 abo bantu bazira ko bagiye kurarira ingoro ko twamenye ko igomba gusambugwa mugabo aho gufata bagiye kuyibomora abo bantu bapfunzwe nibo bayibomoye nibo bayituriye kandi abapolisi bari hanze atatakiri bakoze kugira ngo bazikire kandi bari babizi abo bantu urubanza aho kuruca ngo barutumbereze gushika uno munsi bavundiye mu munyororo aha rero naguma ndakubwire yuko ni ingorane nini cyane ko ngaho iwacu ubutungane buba icyo abatware bashaka
muba mwibaza cyane muzi icyo bakiri inyuma y'ibyo bikorwa bibi bikorwa nabo mvuga ko ari abansi mugambwe banyu
imvo bashaka nuko umugambwe uzimangana nta yindi ni ugutera ubwoba abantu kugira ngo ntibitabire ibikorwa by'umugambwe bajye mu mugambwe wonyine w'ubutegetsi niko bimeze kandi iyo ngeso si y'uno munsi ni ingeso yamyeho muri politiki y'i Burundi kuva Burundi bugira imigambwe abari ku butegetsi bama bashaka ko abandi bose baceceka bakabaho bonyine
mu minsi heza yaratangajwe amakuru avuga ko hari abanywanyi b'umugambwe SNL bariko barinjira ku bwinshi umugambwe uri ku butegetsi ayo makuru niyo
mbere yabavuze ku bwinshi ni ukuvuga bangahe mu Burundi ufashe umuntu umwe cyanke babiri binjiye mu mugambwe mu gihugu cyose kirimo abantu miliyoni 12 wavuga ngo hinjiye abantu benshi ari ubwinshi hirya y'ejo murutana hari abavuye muri sendete bashika batanu bingiriye rimwe muri komine Ndingakayove noneho twaca tuvuga ngo abasendete bafite ngo bahereye ngo muri sendete nibaza ko ari imvugo ya propaganda bakoresha ku bisanzwe k'umuntu yoje mu mugambo ucanye uriya n'ibintu bisanzwe twe turubahiriza uburenganzira bw'umwe wese niyo mpamvu twe ntawe dushyira ku igitsure cyangwa umugozi kugira ngo ajye mu mugambwe mugabo bo babatera bakoresha iterabwoba bakakoresha ibinyoma guhabesha ngo ibyo bazubaha mugabo n'abitwa ngo bagiye bakurikira ayo maronko tubona umenga ntabyo barose kiretse ko babahindura ababisha bakajya gukora ibibi gusa
mu mwaka w'2020 hariho igice cy'umugambwe iprona cyari cy'abashyigikiye abo bantu muracyari kumwe cyane mwarabavanwe
twebwe abadushyigikiye bose turacyari kumwe kuko intumbero igacyari yayindi agateka k'umurundi n'umurundi kazi ntiturahinduka kandi ntiduteze guhinduka rero abadushyigikira ahubwo abantu ko bazokwiyongera kuko uko buca uko bwira niko babona yuko urwo rugamba twiyemeje ko ari urugamba rwiza ko ari urugamba rw'umupfasoni uwo ari we wese yumva ko abwirizwa gushyigikira kugira turabe yuko Burundi bwova muri ibiryane bwamyemwo turabe ko Burundi bwoheba nabwo bugahaguruka mu by'ubutunzi mu by'imibano n'ibindi
tugarutse ku byo mwashikirije ko urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi urabuje urwaruka rw'umugambwe SNL cyo kwiyamamaza mu matora mu 2020 hariho n'ayandi makuru avuga ko n'ubwo rwaruka nyine nabwo nyine rwakoze amabi naho yubatangana nk'ayo ariko nabwo nyine rwakora amabi amwamwe ayo makuru mwe muyavuga ku iki
Jesse nibaza yuko hari ubusenere yashobora kwiha kugirira nabi uyu wundi kuko ubwa mbere na mbere hoho no gutaba wakoze icyaha barakikwegeka ko urumva ugikoze hoho ko boca bagucira urwa pirato ni hamwe nyene ugutukata gutorera abasenere twaranzwe n'ukwitonda iyo hataba uko hoho yahoze badusotora kwa kugira barabe ko botumarira mu minyororo rero noshimira abasenere kuko barihanganye barigumya barifata ntibemera agasotoro ngo bagwe mu mutego w'abariko barasotora nicyo nabivuga ko
agatsuru rwasa umukuru w'umugambwe SNL murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio ijwi rya Amerika
murakoze namwe kuri akanya mwadukije
tukiri mu Burundi ishyirahamwe SEMABU rivugira abagwayi ryakira nabi umugambi wa leta w'ukuduza igiciro ku gakarata abatishoboye bahora rikora ko mu kwivuza ni nyuma yaho inama nshingamateka ya Burundi yemereje integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifatanije n'abanywanyi bayo mu Burundi tugiye gushikizwa na Desire Yatumimana ari Kigali mu Rwanda.
Kwigenekerezo rya 14 kuno kwezi kwa gatanu umwaka wa 2021 turimwo umushikiranganje ajejwe ubutunzi yararamutse yitaba ubutumire bw'inama nshingamateka. Umushikiranganje Domisende wo kubwayo yari yagiye gusigura abashingamateka ibiri mu nteguro y'itegeko rigenga amafaranga ya Leta y'u Burundi izokoresha mu mwaka wa 2021 ushira 2022. Mu gisata kijanye n'ivyo kubungabunga amagara y'abantu vyibonekeje ko agakarata kahora gakoreshwa na bamwe mu Barundi bafise amikoro make mu kwivuza, Leta y'u Burundi ifuza ko koduzwa kakava ku mafaranga ibihumbi bitatu vy'amarundi. Bamwe mu bashinga amateka bakiriye nabi ico cifuzo ca Leta y'u Burundi.
Kama ikava ku bihumbi bitatu ikaja ku bihumbi 25, no kuvuga yoba yongerekanye incuro amajana 833 kw'ijana, iyo disproportion mwumva biteye ubwoba.
Igituma batuza amafaranga kuri aba barindi kuri abantu bato bato kandi ariko barafungwa na bose kugira turonge ivyo dufungura, bagaca babongereza amafaranga kuri kamu kandi bayikeneye bose. Aya mafaranga ntiyoshoboye kuva ku yandi mari brike ndero sete.
Ibitabujije ariko kwiyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga Leta izokoresha mu mwaka uza yemezwa. Ntibwakeye kabiri uburongozi bw'ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi yerekanye amakenga, rishikiza ko igiciro Leta yipfuza gushinga ku gakarata kam kiza cunyura ubuzima Barundi babayemwo. Sylvain Habanabakize avugira Semabu mu kiganiro n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika avuga ko n'igiciro cyahora kitahora cyorohereza abagwayi batari bake.
Amakenga dufise kandi tuvuga ko afise ishingiro nuko ugerageje kuraba naje amafaranga 3000 yari ngorane kugira abantu bayaronke, si bose bayaronka. Rero tukaza twibaza ibibazo duti mbega uwahora abura amafaranga 3000 yo kuraka gakarata azoronka amafaranga 5000 cyangwa 100,000. Ayandi makenga ya kabiri tuca tubwira n'ukuntu Leta izotandukanya umuntu afise ubushobozi bwo kuronka amafaranga 5000 n'ubuzoronka 100,000. Rero tukatumana ku ugira ingaruka mbi ku magara y'abantu na cyane cyane ku bahora bakoresha bakarata.
Iryo shyirahamwe rivugira abagwayi mu Burundi ridashimishwa n'iduzwa ry'igiciro cyangwa gakarata ko kwivuriza, ko risaba Leta y'u Burundi kuronderera handi amafaranga yo gukoresha. Sylvain Habanabakize avugira Semabu.
Rero icyo dusaba Leta ni uko yoba yabangira kuri iyo ngingo, Leta ikaronderera handi yoduza amafaranga yo gukoresha mu kigega, ikarondera mu kindi gisata ariko itaraje mu gisata cy'amagara y'abantu. Icyo dusaba Leta, hambyo dusaba abari bashaka karata, ni uko bobangira bakarindira bihanganye. Kumbure ibitwe turavuga Leta izo bikorera ko ngo barimo ubutunzi bw'umuntu mu muryango, twasaba ko ijya ngingo yatoyemeza.
Umushikiranganje ajejwe ubutunzi aratahura ibisabwa n'aba mwe mu bashinga amateka n'ishyirahamwe Semabu rivugira abagwayi mu Burundi. Umushikiranganje Domisende ho kubwayo yashikirije ko Leta idafise intumbero yo kunaniza birongoye, agasigura ko igiciro cya kera kuri ako gakarata kam cyatumye Leta igira gahombo mu myaka iheze.
Aha rero ikarata kam basanze muri uyu mwaka uheze n'ukurikira imbere yaho tumaze kugira amariyere y'imiliyari 21 ku kuvuza abantu biciye kuri kajya gakarata. Byumvikana yuko dutegerezwa kurondera mekanisme do financement iri efikase durable ituma n'abatishoboye bavuzwa, ekamere ndetse n'abishoboye bavugwa. Dutegura kugira ngo turemere uyu canke turemure ururiya, dutegura kugira ngo ubuzima bw'igihugu bw'abenegihugu muri rusange bushobore kugira intumbero imeze neza.
Iyo nteguro y'itegeko rigenga amafaranga Leta izokoresha mu mwaka uza imaze kwemezwa n'inama nshingamateka yongororejwe mu nama nkenguzamateka kugira nayo iyemeze canke iyihakane. Mu kigabane kijanye n'igiciro cy'agakarata kam, iyo nteguro itomora ko abari mu bukene buzuri inzara bazovuzwa ku buntu, abari hagati na hagati bakazosabwa kugura ako gakarata ku 25,000, abifise nabo bakazokagura 100,000 by'amafaranga y'amarundi ari nka hamwe atagihinutse muri iyo nteguro y'itegeko. Ako gakarata kam gahora gafasha abarundi kwivuza kahora ku giciro cy'3,000 by'amafaranga y'amarundi. Leta yahora irihira umugwayi 80% mu gihe umugwayi yahora yirihira 20% yayo yivurije ko.
Urakoze Desire. Jute mu duteze amatwi ahaniho dusoreje amakuru yacyo kuri isaha. Ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashize hamwe aya majwi ni Fatuwari Maskarara, amakuru yarahagarariwe na Edi Gwema, naho kuri mikoro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Basezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe, ndabatumira no kubandanya mwumviriza radio yanyu Ijwi rya Amerika.